Eri nel Virgli America. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukijeho muri hose bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Nta kigenda rwose. Uko umuntu arasasakariya amakanabwirirwa.
Utu n'uturayi biro 10 mpashye. Nari ndiho ntubarira ko nshobora kuturya nk'igihe kingana n'ukwezi kose. Ubu mbega n'umuryango w'abantu batanu mu rugo. Ntabwo ari ukurira kuvuga ngo wijuti. Ni ukugira ngo ubuzima bwigire imbere bukomeze.
Abo ni umukecuru n'umusaza b'i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bavuga ku kibazo cy'inzara. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye umubare w'abimukira bava muri Afurika uyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino turazibagezaho mu kanya. Arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Muramutse Eugenia, ndamutse n'abariko barumva ijwi ry'Amerika. Umukuru w'igihugu cya Sudani yaratanze itegeko ryo gufungura umwenegihugu yamuka mu gihugu cya Czechoslovakia yari yaciriwe gufungwa imyaka 24 yagirizwa gusuma urusaku no kubiba urwanko mu banyagihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Sudani yatangaje ko umunya Czechoslovakia azwi ku izina rya Petre Jaseke wo mu idini ry'abakristo afise imyaka 53 yari yafashwe mu mpera z'umwaka wa 2015. Ibinyamakuru byo muri Czechoslovakia bimenyesha ko Jaseke yari yagiye muri Sudani gufasha abakristo, yafatanywe n'abandi banyesudani batatu inyuma yaho afashishije uburyo bw'amafaranga umunyeshuri yaturiwe ari mu myerekano mu ntara ya Darfur aho nyene muri Sudani. Amakuru dukesha serivisi y'Igifaransa ngaha ku ijwi ry'Amerika. Umunotsi w'umunyesomaliya yigeze gutahukana umudari w'inzahabu mu kwiruka mu nkino za Olympique azwi ku izina rya Mo Farah yatangaje kuri Uwimana ko ari umwere. Ni nyuma yaho hari raporo yasohotse ivuga ko umumenyereza wiwe yamuha imiti yo kwikongera inguvu. Farahe yatsindiye imidari y'inzahabu ku metero 5000 n'imetero 10000 mu mahiganwa abiri ya Olympique ahitiye. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Sunday Times cyatangaje ko cyanonse amakuru cyahawe n'ibiro by'Abanyamerika bijeje gucungera inyifato y'abanonotsi ko umumenyereza wiwe yamuha imiti iyongera inguvu cyo kimwe n'abandi bakinyi yamenyereza. Abasirikare ba Iraq barinjiye hagati mu gice cy'uburengero bw'igisagara cya Mosul bafata ibindi bice bibiri byari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu ejo ku munsi w'Imana. Urwo rugamba rumaze indwi rwatangujwe na leta ya Iraq, abasirikare bagatangaza ko icyo bariko barihutira gukora ari ugucungera ibiraro bica ku ruzi Tigris naho nyine muri icyo gisagara cya Mosul. Abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bavuga ko bahunze ibice bimaze gufatwa n'abasirikare ba leta muri icyo gisagara. Abasirikare mvamakungu barongowe na Leta Zunze za Amerika baratanze abamenyereza mu gisirikare hamwe n'abahanuzi basanzwe bari kubafasha abasirikare ba Iraq muri urwo rugamba. Hano muri Leta Zunze za Amerika ibyiyumviro byatorokanijwe mu banyagihugu byerekana ko ibitigiri byabemeza ko Perezida Donald Trump ariko abyifatamo neza mu kurongora igihugu biri hasi kuruta abavuga ko ariko abyifatamo nabi nk'umukuru w'igihugu agitangura amabanga yiwe. Ubushakashatsi buheruka gukorwa n'ibinyamakuru bibiri bikomeye byaha muri Amerika, NBC News hamwe na The Wall Street Journal, byatangaje ku munsi w'Imana ejo ko 44% by'Abanyamerika bemeza ko atakanenge babona ko Perezida Donald Trump, mu gihe 48% bavuga ko Trump ariko atwara igihugu nabi. Ibindi vyumviro vyatorokanijwe imbere yaho vyerekanye ko ibitigiri bisa n'ivyo. Abategetsi mu Budage bashize ahabona ibitigiri by'impunzi n'abimukira basinzikarijwe ubuzima mu bitero bishika 10 bagizwe ko mu mwaka w'2016 n'abandi banyagihugu bo muri ico gihugu cy'Ubudage. Ibiharuro bitangwa n'igipolisi cy'Ubudage byerekana ko habaye ibitero birenga 3,500 byakozwe kubimukira. Abantu rero 560 barimo abana 43 bakaba barakomerekeye muri ibyo bitero bagizwe ko n'Abadagi. Leta y'Ubudage yatangaje ko ibabajwe n'ubwo bugizi bwa nabi. Ivyo ni mu gihe mu mwaka w'2015 abimukira bashika ku 148 aribo batewe n'abadashigikiye umuzo wabo yimukira muri ico gihugu. Bagiriza chancelier Angela Merkel atwara Ubudage ko ariwe ariko yugururira imiryango impunzi. Impunzi rero bavuga kandi bagiriza ko zihungabanya kandi zibangamiye umutekano w'ico gihugu c'Ubudage. Mu Budage kandi igipolisi cyo mu gisagara ci Heidelberg cyararashe congera kirakomeretsa cyane umugabo yarahejeje kugonga abantu 3 akoresheje imodoka ku munsi wa 6. Uwo mugabo w'Umudagi w'imyaka 35 yatumbereje imodoka yiwe mu nzira y'abantu bagenda n'amaguru kandi igipolisi gigatangaza ko yarafise imbugita. Igipolisi cy'Ubudagi kimesha kwico gitero atari iterabwoba, ariko gushika ubu ntibaramenya icatumye uwo mugabo akora ivyo. Amatohoza yaratanguye mukamwomenya ko muri abo bantu bagonzwe umwe yaruhiye gusandaba.
Urakoze Aloyzi. Nshuti zacu, hayo rero namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umurumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Abimukira bava ku mugabane wa Afrika bararushaho kwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Salem Salomon uri naha i Washington DC, yasemuwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura mu Burundi, ari nawe uyibagezaho.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisigaye ari igihugu cyakira abimukira baturuka ku mugabane wa Afrika ku muvuduko ukomeye cyane kandi uguma wiyongera. Ibitigiri byabo vyigwije na kabiri kuva mu mwaka w'2000. Naha benshi baturuka mu bihugu byatabaguwe n'intambara, abimukira barimo kandi n'incabwenge zo ku rwego rwo hejuru zinafise ibisata kanuni zikoramwo. Dufatiye ku cigwa cyakozwe n'ikigo Pew Research Center, gushika mu mwaka w'2015 muri Amerika hari abantu bashika 2,200,000 bavukiye muri Afrika. Ivyo bitigiri vyiyongereye bivuye ku 188,000 mu mwaka w'2000 n'188,000 gusa mu 1970. Monica Anderson yafashije muri ico cigwa, akaba ari nawe yacanditse amenyesha kuko imyaka 10 iheze ibitigiri vya yumukira abanyafrika muri Amerika vyigwiza na kabiri kandi abona ko umurindo uzobandanya.
In 1980 only 1% of refugees admitted to the
agira ati mu mwaka w'1980 igice kimwe gusa kw'ijana c'impunzi ziva muri Afrika nizo zakirwa muri Amerika. Uyu munsi ivyo biharuro bigeze ku bice 37%. Iki ni kimwe mu bintu vya mbere bituma bimukira abanyafrika bagwira, ariko ntigisigura ukuri kose. Nk'uko Anderson yabwijwe rya Amerika mu biganiro yari haye,
the entire story
Madame Anderson amenyesha kw'imici itandukanye y'abimukira bashushe bariko basubiza itoto ibanza bimwe bimwe nka leta ya Minnesota hahindutse imuhira ku bantu 25,000 bava muri Somalia. Muri iyo leta hari abantu 150,000 bavuka kubimukira. Abanyanigeria nibo bafise umuryango munini w'abimukira w'abanyafrika bangana n'3,327 bakurikirwa n'abanyetiyopiya bagera ku 222,000, hanyuma hakaza abanyamisiri bangana n'192,000 nk'uko icigwa cyakozwe n'ikigo Pew Research Center cyabisanze. Amaleta ya mbere yakira abimukira abanyafrika muri Amerika ni Texas, New York, California hamwe na Maryland. Byinshi muri ibi bibanza biriko vyakira umuce munini w'abimukira abanyafrika kuruta uko vyigeze kuba muri kahise, nk'uko bisigurwa na Anderson. Yongera ko ati mu mice yabo itandukanye muri Amerika abimukira b'abanyafrika bariko barongera ibitigiri vyayumukira muri rusangi muri utwo turere. ariko rero baracari bake ugereranije n'abimukira muri rusangi. Nubwo biyongera ku rugero runini, urugero rw'abimukira b'Abanyafurika rubacari ruto ugereranije n'abandi bimukira muri rusangi. Umushinga nta Randy Caps, umuyobozi ajejwe ubushakashatsi mu kigo cya Amerika kijejwe imigambi mu vyerekeye abinjira n'abasohoka mu gihugu, avuga ko biterwa n'impamvu zibiri kahise hamwe naho umugabane wa Afrika utumbere ugereranije na Amerika.
It's a long distance from Africa and the number of people in
hagati ya Afrika na Amerika hari ibirometero byinshi kandi n'abantu bafite ubushobozi bwo kuva mu bihugu iwabo uravye nibake niko avuga. Ubwa kabiri ntitwigeze twugurura amayira ku Banyafurika binjira muri Amerika batinyegeje gushika ku itegeko rigenga bimukira ryo mu 1965. Ubwo nk'abimukira b'Abanyaziya gushika icyo gihe ntabimukira b'Abanyafurika benshi cyane bari
ngaha.
Iteko rigenga abimukira n'ubwenegihugu ryahinduwe itegeko na Perezida Lyndon Johnson ryakuye ubusumbasumbane bw'abantu bufatiye ku bwenegihugu bwabo rica rituma abimukira b'ubwenegihugu butandukanye bafatwa kumwe. Iteko ryatumye imiryango y'abimukira ishobora guhamagarwa ku butaka bwa Amerika, hanyuma abimukira b'incabwenge bahimirizwa kujayo byoroshye. Uyu munsi abimukira b'Abanyafurika barimo impunzi 100,000 z'Abanyasomaliya abo muri Sudani, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Eritrea, ariko kandi barimo incabwenge zo ku rwego rwo hejuru z'abadogiteri, abahinga b'abayenjeniyeri n'abandi bimukira bajanwa no kurondera ubuzima bwiza kurusha. Umuhinga Kapsa avuga ko gushika mu 2013 ibice 38% kw'ijana by'abimukira bamuka mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara bari barahejeje amashuri yisumbuye canke yarenga ugereranije n'ibindi bice 28% by'abimukira bose muri rusangi na 30% by'Abanyamerika bavukiye iwabo. Mbega Perezida mushya wa Amerika Donald Trump azohagarika uwo muvuduko? Biracyarindiriwe kubonwa ingene impinduka muri politike yo kwakira abimukira zizogira ingaruka ku murindi w'abimukira b'Abanyafurika. Iteko ryihariye ryasinywe na Perezida Donald Trump ryankira abimukira baturuka mu bihugu bitatu bya Afurika kandi ryahagaritse umugambi wo gufasha impunzi kuronka uburaro n'ibindi byankenerwa. Iteko rya leta ryarahagaritswe na sentare y'igihugu cyose, ariko ubutegetsi bwa Trump bwasezeranye kurisubizaho murindi shusho. Irindi tegeko ryasabwe n'umukenguzi w'amateka yitwa Tom Cotton akomoka muri leta ya Arkansas rishobora gutuma ibitigiri by'abantu baronka ikarata ibemerera kuba muri Amerika ku buryo buhoraho green card bagabanuka kuva ku miliyoni gushika ku 500,000. Mbona ari ikibazo gikwiye kuganirwa ko mbega n'abanyeshuri ba kaminuza bake bazoza ingenzi canke naho bizogora cyane rwose ku bantu gufasha imiryango yabo. Nibaza ko vy'ukuri hakiri kare cyane kubutegetsi bwa Trump bumenya ko ibintu bizogenda gutyo, niko umuhinga Caps avuga. Ariko hari amahirwe kw'abimukira b'Abanyafurika babandanya kwiyongera na rya Amerika iguma itera imbere mu butunzi igaha amahirwe menshi abimukira. Amerika ifite isoko ry'akazi rigari, isoko ry'akazi rikomeye ubu, niko Caps avuga. Ni isoko ry'akazi rinini ugereranije n'ibindi bihugu abimukira b'Abanyafurika bashobora kujamwo, kandi abimukira benshi b'Abanyafurika ngaha bariko babyifatamo neza. Rero nibaza ko hataje ikindi kintu caruhasha impinduka zikomeye muri politike y'ukwakira abimukira, haracaza n'ibindi bintu bikomeye bikururira abantu kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu murenge wa Kibirizi Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda haravugwa umubare utaramenyekana wabarimo gusuhuka kubera ikibazo cy'inzara. Abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abasuhuka berekeza mu bice bitandukanye by'imbere mu gihugu no hanze yacyo muri Uganda. Ibi byose biraterwa n'izuba ryavuye igihe kirekire. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwahakanye ayo makuru buvuga ko nta nzara ihari kandi ko nta n'umuturage urasuhuka. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye.
Iyo ugeze mu midugudu ya Kibirizi, Saruhembe, Runyonza na Rusagara mu kagari ka Rwotoho mu murenge wa Kibirizi Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, utangira kumva abaturage barira yo kwarika kubera ikibazo cy'inzara. Ni ikibazo gikomoka ku ruzuba rwavuye igihe kirekire hirya no hino mu gihugu. Muri aka gace kurya biracyari ihurizo rikomereye abaturage kugeza aho bamwe batangiye gukuramo akabo karenge bagasuhukira hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo muri Uganda. Ijwi rya Amerika yasuye abaturage batandukanye. Uyu mukecuru wemeza ko arya rimwe na rimwe yiyisha kuya, twamusanze atonora gatoki k'umunyagara ngo agaburire umwuzukuru.
Aka gatoki dore ni ukugatonyozora
ko katavamo
kavamo nyine no kubura kongera processa tukariya ntakigenda rwose uko umuntu arasasakariya makanabwirirwa.
Hafi aho ku muhanda hari abagabo basunika amagare bavuye guhaha. Umwe muri abo yabajije mugenzi waho yakuye amafaranga yo guhahisha. Mu mvugo yuje gutebya yasubije ko hari uwo yagiriye nabi ngo abone amaramuko. Byaduteye kumwegera tubwira ko ari inyana ye yakuru yayijyana mu isoko ngo iminsi ibe yicuma. Yarahashye ibiro 10 by'ibirayi.
Utu ni uturayi ibiro 10 mpashye. Nari ndiho ntubarira ko nshobora kuturya nk'igihe kingana n'ukwezi kose.
Ibiro 10 ubwo urabirya igihe cy'ukwezi bigute?
Uburyo mbikora ubu mbega n'umuryango w'abantu batanu mu rugo. Ntabwo ari ukurira kuvuga ngo wijuti. Ni ukugira ngo ubuzima bwigire imbere bukomeze.
Aka gace ka Nyanza kazwi nko ku mayaga kare kamenyereweho kuba ikigega cya bimwe mu bice bitandukanye by'igihugu ku bihingwa by'ibijumba, imyumbati, ibigori n'ibishyimbo n'ibindi byafasha gurugu. Ariko buraterera amaso ukabona imyaka yararumbye kuko hari abahinze ibigori byanze basigaye babitemera amatungo. Abo biyobeye kubera bagize umuryango babicira isazi ku maso bahitamo kwirwa batembera.
Narahombanye kubera inzara. None se nkongo bereka dufite kuwa kane uyu munsi. Umera kujya komeza kuwa mbere. Ubu nukwirwa ngenda ngutyo mu muhanda kugira ngo ndeko bwira nge munganye nkunje imbavu. Nubukunje bigumba ari uko imbavu zazeho kera. Ndajya mu rugo umwana ati ya mama tibike ati haha tibike nta natano ufite. Ubwo rero bikahitamwo kugira ngo te kwirwa ntarasa. Ubu mvuye za kimvuza. Ubu ndajye ngire mu kabuga mitarambuka mu gitabaye no mu gasasa na ukasambira zigeze ijoro. Nimba batetse ugakoma babonye nusu ya gahunga. Ntabwo ndwanya n'abane gikoma noyere miterije mu byubito byuke ntarasa.
Ibivugwa n'aba baturage ko bafite inzara ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwa biteye utwatsi bwemeje ko icyabayeho mu minsi yashize mu karere kose ari amapfa yateye igabanuka ry'ibiribwa atari inzara. Bwanera zimena zinda n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza.
Ntabwo nibaza ko hari inzara mu murenge wa Kibirizi nk'uko byaba bivugwa kuko igihe hari habaye amapfa habaye izuba ryinshi ridasanzwe ntabwo si mu murenge wa Kibirizi gusa ngira ngo ni ahantu hanini mu gihugu.
Ababonye agafaranga hari ifu y'imyumbati bagura hafi aho bayise Mana warakoze.
Bahimbye ngo Mana warakoze. Ariko iyo fu harimo abinanira, harimo abarwaye ifu ikabananira, hariyo basanga harimo amabuye, hariyo basanga ibishye, hariyo basanga irura.
Aha mu murenge wa Kibirizi Nyanza mu majyepfo y'igihugu haravuga umubare utaramenyekana w'abamaze gusuhukira imbere mu gihugu no hanze yacyo.
Ubona mu rugo hameze ibyatsi harabagabana. Kuko aragenda akavate ndagiye n'ibirenge ndakiya Bugesera ndarabina za Kicukiro ejo nzakomeza ndareza Nyagatare mpaka yambutse Uganda. Nuko bagenda ntugire ngo nta mafaranga atike yabona nta n'uwakugura n'ikibaza cyaye ngo wenda ngo ugende uteze yakigura se yavanye he nawe n'ugufata inzira ukagenda wazaguye umwe ukaguye.
Ibi nabyo meya ntazinda bihakana yivuye inyuma akavuga ko icyabaye nanone ari abimuka kubera ko buri munyarwanda yemerewe gutura aho ashaka haba imbere no mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Agashimangira ko nta wasuhutse kubera imibereho imunaniye.
Oya ntabwo ari ibyo ntabwo ko byemeza agiye gusohoka nta muntu navuga ko yasuhutse kubera inzara y'umunsi ntawe hari. Ni ibintu dukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo tumenye n'uburyo nuko abaturage bameze n'uburyo baraye. Ntabwo hari uwasuhutse avuga ko yasuhutse kubera inzara nawe harabimuka ariko ntabwo ugiye unabona gukurikirana abo bimuka ntabwo aribo bafite ikibazo kinini cy'ibiribwa kurusha abana.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwabwiye Ijwi rya Amerika ko bubarura imiryango itatu gusa yimutse ariko abaturage iyo uganiriye nabo bavuga ko hamaze gusuhuka ababarirwa muri mirongo mu murenge wa Kibirizi. Byabaye ngombwa ko dusura zimwe mu ngo bivuga ko ba nyirazo basuhutse.
Nibyo koko ndabona hano baragiye ndabona barahafunze. Ingufuri biragaragara ko ifunze koko ku ruhande nabwo inzu wavuga ngo ni inzu ngari nayo barayifunze nk'uko nagiye numva ko bagiye basuhukira hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo muri Uganda. Inzu ndabona itangiye kumera ibyatsi.
Mugabo
nge nitwa Eric ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yarigeze hano turabona inzu zifunze mwe muturanye n'amatongo byagenze bite?
Abantu ni ukuvuga ngo baragiye ariko icyabajyanye hanini ikibazo cy'imibereho mibi n'inzara n'irizubo narivu nta kindi cyabajyanye tuzi rwose. Nako ahubwo mu minsi mike agiye kwana kwijya kuko ntacyo umuntu afite arya ushobora kumara nk'iminsi itatu utarya.
Hirya no hino bimeze bite hoho?
Hirya no hino baragenda sibye ko atari cyane ariko baragenda.
Nyir'inzu arayifunze gutya
asiga kubwiye se nguzajya ndebera batazanyicira ingufuri hari imitungo irimo imbere y'ugenda
imitungo ishoboka barayitwaye
mu minsi yashize ubwo leta yatangaga ibiribwa ku miryango yabaye kurusha iyindi no muri aka karere ka Nyanza byabagezeho n'ubu barasaba ubwo bufasha kandi meya ntazinda yavuze ko bazabanza gusuzuma uburemere bw'ikibazo iyi ngingo yo gusuhuka yumvikanye cyane mu mwaka ushize wa 2016 mu turere tw'uburasirazuba bw'u Rwanda kubera ikibazo cy'amapfa yatewe n'uruzuba rwavuye igihe kirekire icyo gihe imiryango ibarirwa mu 50,000 niyo yari yibasiwe akabagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza hindwi gushikiza hindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, n'umwanya makuru ya sport n'imikino duhere mu Burundi muri kumwe na Evariste Nzikobanya.
Mumpera zindwi twaraye turangije ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball yari rigeze ku munsi wa gatatu w'ihiganwa mu nkino zo gusubiza phase retour mu Gifaransa aho turi mu gisagara cha Bujumbura ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme muzinga watsinze Rezase iseti zitatu kuri zibiri ku ruhande rw'abagabo Rukinzo watsinze Bune Bujumbura wezi wa ndani iseti zitatu ku busa ku munsi w'Imana habaye inkino zitatu Miyagi watsinze Muzinga Junior iseti zitatu ku busa aho ni ku ruhande rw'abagabo Muzinga wabakuze watsinze Mikale de Sportif de Bujumbura iseti zitatu kuri zibiri kuri uwo munsi nyene ku ruhande rw'abigeme GLC Gender Light Club watsinze bitawugoye Spiru iseti zitatu ku busa Jean-Marie Gahungu arongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura yabwijwe rya Amerika gishasha mu ihiganwa n'ingorane bafise
muri phase retour kwatanguye haraciye indwi hazitatu mugabo byagiye birakorogwa na interscore z'imatch z'abanyeshuri igishasha yo caje reglement d'ordre interieur yaciremera yuko mu ihiganwa igice ca mbere giheze ekipe ishoye gusaba ko twoyakira turayakira muri ivyo rero twaronse ekipe zibiri z'abana ekipe imwe iva mu buterere yitwa Lion Team turaronka na Miyagi Volleyball Club muri division B nizo zashobora kongera ko izindi ziracari kwa kundi nyene zari zisanzwe zi mu bisanzwe baza bazi yuko bataje kugwanira ikibanza cya mbere kuko bariho match nyene igice cy'ama match menshi bashobora gutakaza mugabe ico twabigiriye twabigize tubona yuko ari kubafasha bahejeje kwitunganya bakabona bati ubu turi tayari turashobora kuza gukina uraraba kubankira ugacusanga uzoba ubatsubije nyuma mezi atari make bagasiba ama match menshi twaciye tubona rero muri murukurikirane kwimenyereza no kugira ante tubona ko twa tubafashije mu gihe twobakira kare mugabo rero urumva nta chance baba bafise kandi nta manota duheza ngo tushore kugirana moyene batoranye n'amanota bashoboye kuronka muri ico gice ca kabiri gusa
higanwa muravye rimaze gutangura mubona hari cahindutse mubona rifise murindi nk'uwo byari ko mu nkino zitangura
murindi waragabanutse guko urumva dushobora gukina iyindwi iyindi tugasiba kubera tuzeza kureka abanyeshuri bakinira amashuri yabo bakaja gukina waragabanutse mugabo no kwibaza yuko iyindwi ikurikira bazogira finale yabo nibaza aho tuzoca tugira rero murindi nk'ubya warusanzwe uriho
muri basketball naho ishirahamwe ryabamenyereza mu gisagara cha Bujumbura rifatikanije ni radio Buja FM n'ikinyamakuru c'inkino inkino magazine yatunganije tournoi mu mpera zindwi twaraye turangije imigwi yashitse mu nkino za nyuma ku ruhande rw'abakenyezi nabigeme Bercostar watsinze le Gazelle ku manota 56 kuri 38 ku ruhande rw'abagabo naho Dinamo watsinze Urunani ku manota 58 kuri 46 umupira w'amaguru ihiganwa ry'umupira w'amaguru yitirwa ikinyobwa Primus mu cicaro ca kabiri Ligue B yaratanguye mu mpera zindwi ku munsi wa gatandatu ku kibuga c'ubuhinga kiri mu ngagara mu gisagara ca Bujumbura Centre Technique Nationale les jeunes athlétiques batanye mu mitwe na volontaire wo mu Kanyosha urukino rurangira ku nzinzi ya volontaire y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cha les jeunes athlétiques kuri ico kibuga nyene Burundi Sport Dynamique wo mu gisagara ca Bujumbura watsinze les éléphants y'ubanza ibitsindo bibiri kuri kimwe mu Gatumba Delta Star watsinze Rumonge City bitatu ku busa mu Karusi Santé Sport wo muri yo ntara watsindiwe muhira na Moso Sugar umuntu ararutana bibiri kuri kimwe mukayanza Kayanza United watsindiye umuhira na unite w'umuyinga kime kubusa kuri w'Imana Marumonge Le Croco wo muri yo ntara wanganije na Flambeau du Centre w'Igitega bibiri kubindi mu Gatumba Espoir wanganije na Flamengo wo mu gisagara ca Bujumbura rusa kubundi kuri Centre Technique Nationale mu Ngagara Rukinzo watsinze Standard yose y'Bujumbura ibitsindiye bibiri kuri kimwe Mucicaro cha mbere naho umupira maguru ihiganwa ryari rigeze ku munsi wa 21 uhiganwa ku munsi wa 6 ku kibuga citiru umugano Rudoviko kwa Gasore umugwa wa gisirikare muzinga wanganije na Interstar ubusa kubundi musonga tubigitega watsindiye igitega nyene Flambeau de l'Est wo muri yigi bitatu kuri kimwe Vitaro watsindiye kuri stade ivyizigiro mu Rumonge Le Lierre ibitsindo bine kuri kimwe Ngozi City w'Ingozi wanganije na Aigle Noir w'Imakamba ubusa kubundi Atletico Olympique watsinzwe na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa ku kibuga citiru umugano Rudoviko kwa Gasore igitsindo kimwe kubusa kuri w'Imana hari yatekanijwe inkino zibiri message Bujumbura watsindiye ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore Magara Star mu Rumonge kimwe kubusa mu cibitoke naho Rusizi FC watsindiwe imbere y'abarorizi bawo na message Ngozi ibitsindo bitatu kuri kimwe Ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri aya makuru dukomereze noneho mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda nawe abafitiye amakuru ya sport n'imikino
guhera ejo ndi kwa gatandatu kugeza ejo ku cyumweru umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira maguru ku isi FIFA Gianni Infantino yagiriye urugendo mu Rwanda intego nyamukuru y'uru ruzinduko yari yo gushyira iwe ry'ifatizo ahatangiye kubakwa hotel y'inyenyerenye y'ishyirahamwe ry'umupira maguru mu Rwanda Ferwafa iyi hotel izatwara amafaranga arenga miliyari 3 z'amanyarwanda ishyirahamwe FIFA rikaba ryaremeye gutanga angana na 65% Gianni Infantino yanaboneyeho akurikirana igice gito cy'umukino wa shampiyona wahuzaga Police FC na Lyon Sport kuri Stade Amahoro I Remera ejo ku cyumweru umuyobozi wa FIFA yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi tugiye muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu mpera z'icyumweru gishize hakinwe imikino y'umunsi wa 18 n'umukino w'ikirarane w'umunsi wa 17 ikipe ya APR FC yongeye kwicara ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo nyuma yo gutsinda Mukura Victory Sport ibitego bitatu kuri bibiri kuri Stade Huye mu ntara y'Amajyepfo uyu mukino wabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize APR FC yahise yuzuza amanota 38 ihirika Lyon Sport ku ntebe ya mbere ihita yicaraho ejo ndi kwa gatandatu mu mukino utari woroshye wabereye kuri Stade Amahoro I Remera ikipe ya Police FC yaguye miswi na Lyon Sport zinganya ibitego bibiri kuri bibiri Mbere y'uyu mukino hari habaye undi ariko wari ufite intego itari yo kurushanwa wahuje ikipe y'abanyamakuru b'ikino mu Rwanda Agisport n'ikipe y'abafana ba Rayon Sport babarizwa mu itsinda ryitwa Gikundiro Forever Gikundiro Forever yatsinze Agisport ibitego bibiri kuri kimwe umwe mu bateguye uyu mukino aradusobanurira icyo warugamije
Nitwa Ephraim Sengo Muremyi nkaba nyobora ikinyamakuru ingenzi n'urubuga ingenzi nyawo.com abandi numwe mu banyamakuru ba Jesport kuva nk'umyaka 13 uyu mukino twawuteguye duhura n'abafana ba Rayon Sport kugira ngo tunoze neza igikorwa cyo gufasha umukinnyi witwa Hategekimana Bonaventure alias Ganji wahuye n'ikibazo cy'uburwayi twe nk'abanyamakuru ba Sport cyangwa se n'abakunzi ba Sport kugira ngo haboneke inkunga yo kumugoboka mu bihe arimo bikomeye by'ubuzima kandi iyo ndeba uko twateguye amafaranga twatanze ubuvugizi twakoze twishimira igikorwa kuko twabonye cyaragenze neza
muragira uwe butumwa muha n'abandi ba sportifu bandi wenda bataracyitabira kugira ngo bafashe umuntu uri mu kaga
twebwe ubutumwa dutanga turabukoresha itangazamakuru iryandika n'irivuga tukanasaba abasportifu bose muri rusange yuko bagira umutima utabara bagafasha umukinnyi Ganji kandi tukanashimira abagizemo uruhare rw'ikubitiro tugashimira ministri w'ingabo general Kabarebe wagiye kumusura tukanashimira perezida wa Ferwafa tukanashimira abakinnyi bakinanye nawe n'abandi bose bagize ubwitange bwo kumufasha kuko twabonye ari igikorwa cyiza cyane
uyu mukinnyi Bonaventure Hategekimana urimo gushakirwa ubufasha afite agahigo ko kuba ari we wabaye mu makipe menshi mu Rwanda kuko yakiniye amakipe 11 ayo ni APR FC, Police FC, Atraco FC, Lyon Sport, Kiyovu Sport, Espoir FC, Mukura Victory Sport, Marine FC, AS Muhanga, Etincelles FC na Musanze FC. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma. Uwashyize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese ko mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana. Mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.